bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cyo gatano muri 10 na Jewe Diane ninahazongiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Ishami gishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikora muri Canada ase Genocide Canada gyagiriza umurwi mu CVR hujeje kumenya ukuri no kunyanisha abarundi guhengamira ku bwoko bumwe bitewe n'inyungu bitiza politique.
Ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuzwe avugwamo.
Uyu ni Emmanuel Nkurunziza arongoye ase Genocide Canada.
N'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke karitie hariho rero nabandi benshi batararonka karyo ko gushikiriza ivyabo.
Uyu nawe akaba ari Pierre Claver ndayicariye we aramutswa umurwi CVR ahasigura muri make ko igikorwa cyo kurondera ibisigarira vy'abaguye mu ntambara zitandukanye mu Burundi kiriko gikorwa bisunze amakuru bahabwa n'abanyene kubura iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja kwidonide yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump atagikuwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu inyuma yo kwezwa na Sena ejo kuwa gatatu ku vyaha bibiri n'amashinga mateka yari yamwegetse ko yejejwe mu gihe hasigaye amezi 9 imbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'11 uno mwaka aho Trump arondera manda ya kabiri mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Abakenguzi amateka bamwejeje kucaha cambe cyo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite ku majwi 52-48 yongeye kandi yezwa ku caha ca kabiri cyo kubangamira ibikorwa vy'inamashinga mateka ku majwi 53-47. Perezida Trump yamye avuga ko abademokrate bamye barondera kumukura ku butegetsi muco yise uguhiga nk'umurozi ubu naho arashobora kwigamba avuga ko yabitsinze nk'uko benshi bariko barabisesangura. Trump abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu myaka 244 y'akahise ka Amerika yegetse ko ivyaha n'amashinga mateka ariko mu nyuma akezwa na Sena akagumizwa ku butegetsi akurikiye ba perezida Andrew Johnson na Bill Clinton. Abaye kandi umuperezida wa mbere wa Amerika yejejwe ariko akazosubira kwitoza kugira ngo atore guyindi manda yo kurongora igihugu azoyitsinda. Reka turindire. Ishami mpuzamakungu ONU gita ku magara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo ririko rirasaba imfashanyo ya miliyoni zigera ku madolari 675 yo gufasha gukinga ko umugera wa corona utokwandukira isi yose. Menshi muri ayo mafaranga azofashishwa ibihugu bifise ibisata vy'amagara y'abantu bitishoboye kugira ngo bakingire abanyagihugu bavyo mu mezi atatu. OMS isigura ko abantu 224,363 bamaze kwandura abandi 190 baramaze kwitaba Imana mu Bushinwa hamwe n'abandi 191 bamaze kuyandura bari hanze y'Ubushinwa. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ashikiriza ko abantu botekana ntibagire ubwoba ko hari ibiriko birakogwa kugira ngo umugera ntiwandukire isi yose. Ku mugabane wa Afrika amatora y'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso hamwe n'ay'abashingamateka zotunganywa ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 uno mwaka w'2020 nk'uko vyaraye bishikijwe na leta y'ico gihugu. Perezida Roch Marc Christian Kabore hazosubirira kwitoreza iyindi manda muri ico gihugu co muri Afrika y'uburengero gihanzwe n'imirwi y'iterabwoba. Kabore yagiye ku butegetsi mu 2015. Abaperezida wa mbere atowe kuva Blaise Compaoré yirukanywe ku butegetsi n'imyerekano y'abanyagihugu inyuma y'imyaka 27 yaramaze atwaza igitugu. Radiyo ya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Turabahaye ikaze mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba kugira ngo muyumve muri mu Burundi muja kuri metero 19 na 22. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta arakomeje urugendo rwiwe ahi Washington DC. Biro vy'umukuru w'igihugu muri Amerika bitangaza ko umwanya n'umwanya Kenyatta na Donald Trump bashobora kugirana ibiganiro bigamije gukomeza imigendranire iciye mu by'ubutunzi. Gusa abasesanguzi bakomeje gutegwa impungenge no ku mugabane wa Afrika usa nk'utahabwa ikibanza muri politike itandukanya Trump ku makungu akaruruka hagufi. Ni jambo ngaruka mwaka Trump yashikije abanyamerika kwa kabiri asiguruka igihugu ciwe cifashe. Muri iryo jambo ntacyo yigeze avuga ku mugabane wa Afrika. Mavuga ko vyabatangaje harimo Olivier Kamanzi atwara ihuriro ry'abacuruzi b'abanyafrika muri Amerika, yabisiguye mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ibyo yavugaga mu by'ukuri urebye koko hari ibyo yavuze biri byo yibanze cyane ku bukungu bwa Amerika. Yibanda kintu cya kabiri yibanze ku mutekano mu gihugu imbere n'ibindi bijyanye na ndimukira. Ibyo byose no kwerekana ko mu by'ukuri ari we uteje igihugu imbere mu by'ukuri ari umuperezida udasanzwe. Ibyo ariko urebye nk'uko nawe ubizi hano muri Amerika urwego rw'ubukungu mu by'ukuri bwifashe neza, icyo ntabwo yabishe.
Uvuze ko yabivuze mu mwuka udasanzwe ubwo Inteko Ishinga Amategeko yari imaze iminsi yiga niba yakwemeza ibyaha umutwe w'abadepite wamureze. Byagaragaye ubwo Perezida Trump ubwe akigera mu Nteko Ishinga Amategeko kugira ngo ageze ku baturage iryo jambo ntiyigeze akora mu kiganza cy'umuyobozi w'umutwe w'abadepite uba wakiriye perezida. Ndetse haza no kugaragara umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi atabura ijambo rya perezida Trump ubwo yari arangije kurigeza ku Banyamerika. Ibyo ni ibintu bidasanzwe muri politiki y'iki gihugu.
Nibyo koko byaragaragaye perezida Donald Trump yaherezaga ijambo ribugezeho ku Banyamerika arihereza Madame Pelosi utegeka umutwe w'abadepite anariha uriya vice perezida we bakorana. Icyo gihe uriya mudamu uyobora umutwe w'abadepite yashatse kumukora mu kiganza ngo amusuhuze. Trump aramwirengagiza yanga kumusuhuza. Ikindi nacyo nk'uko umaze kuvuga cyagaragaye kidasanzwe ni uko arangije ijambo uyu mudamu Pelosi ijambo rye yariciye ko kwerekana ko iryo jambo nta gaciro rifite mu maso ye. Icyo kintu rero ni ikintu kimwe kivugwa mu makuru cyane cyane bikubona yaraciriye ya jambo nk'abarepubulika baribibona nk'aho ari agasuzuguro gakomeye cyane ari nk'icyaha. Abademokrati bo bakabifata nk'aho nyine bavuga ati uyu umuperezida twasezereye we nta nubwo twagombaga kumwakira mu Nteko Ishinga Amategeko hariya yaje kugezaho ijambo Abanyamerika n'isi yose. Ni ikintu kidasanzwe muri iri jambo mu by'ukuri byabaye mu bihe bidasanzwe.
Hanyuma mu bijyanye n'umubanyi n'amahanga, Perezida Trump yagarutse ku mibanire ya Amerika n'ibihugu bitandukanye, umugabane w'Uburayi, agaruka ku mugabane wa Aziya, agaruka ku byo arimo gukora mu burasirazuba bwo hagati, mu majyepfo ya Afurika muri za Venezuela. Ariko nta jambo na rimwe ryigeze ryumvikana muri iryo jambo Perezida yagejeje ku Banyamerika agira icyo avuga ku byo Amerika yitegura gukorana n'umugabane wa Afurika. Ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe.
Nibyo koko rwe murabivuze, ariko kuri twebwe ntabwo tubifata nk'ikintu kidasanzwe kubera ko Trump kuba yafata ubutegetsi Afurika ni ikintu atigize yitaho. Ntabwo yigize ahiha uruhare rukomeye cyane. Urebye nk'abandi ba perezida bose bagiye bafata ubutegetsi uribuka nka President Obama muri manda ye ya mbere yasuye Afurika karere ka Afurika ariko wiragara ko Trump agiye kurangiza manda ye adasuye Afurika urebye na Secretary d'Etat Burundi ubundi abandi bajyagaho babaga barageze mu muri Afurika inshuro nyinshi cyane ku mugabane wa Afurika ariko na Secretary d'Etat umuhagarariye nawe wabara nk'inshuro agiye muri Afurika sinzi nimba ari n'imwagiyeyo ntabwo mbyibuka neza bigaragara yuko uruhare aha ubutegetsi bwa Trump aha kuri Afurika ni buke cyane ni buto cyane
uwagiyeyo yari Rex Tillerson ndibuka ko icyo gihe ari nabwo yahamagajwe kugira ngo bamusezerere mu kazi hanyuma Mike Pompeo we ngira ngo yagiye gutanga ijambo muri kaminuza i Cairo mu gihugu cya Misiri
nibyo urumva shire byiri gusa cyo secretary d'etat nihe cyane nihe cyane ugereranyije n'abandi shuro bajyaga muri Afurika wasangaga Afurika bayiha uruhare rugaragara ariko muri administration ya Trump nta umande ya mbere urebye wenda twizeye ko naramukatowe muri manda ikurikiyeho azayiha uruhare rugaragara nk'uko aho uruhare rugaragara nk'akarere ka Aziya nk'Uburayi n'utundi turere two ku isi twizeye ko azagerageza kureba ko Afurika nayo ari umugabane nawe ugomba guhabwa uruhare rukomeye muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika.
Olivier Kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugaga rwitwa Africa Global Chamber of Commerce, akaba herereye mu mujyi wa Chicago muri Leta Illinois. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire bwana Kamanzi.
Edi murakoze cyane kuba mwantumiye.
Edi Gwema urakoze cyo kimwe na Olivier Kamanzi. Tumira mate gato hamaduce twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ishami ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ase Genocide Canada ririyamiriza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa no mu CVR rujeje kumenya ukuri no kunyuranyisha abarundi mu rwandiko iryo shami ryashize ahabona iryo shami ry'abarundi ribona ko uwo murugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira by'abahutu bishwe mu mwaka w'1972 gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka y'1993 n'iyindi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igikorwa cy'umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ni kivugwa ko rumwe ishami gishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi ase genocide rikorera mu gihugu cya Canada ririyamiriza ibikorwa by'uwo mugwi. Ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusangi biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cagiye kiracamwo. Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ase genocide Canada aranegura ko uwo mugwi sever uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusangi habe n'abantu bishwe mu mwaka w'1972 gusa umwaka sever uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu. Nkurunziza ati sever ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari byo.
Akarorero mu gice cya Karuzi aho mu mpera z'uku kwezi kwa mbere kwa 2020 babubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututswe avugwamo na cane cane mu ntara zo hagati mu gihugu eka Karuzi, Gitega, Muramvya n'ahandi hose acano navuza kuruhakuru tutibagiye za Ruyigi, Kayanza, ikorone nk'igihugu cyose akaba ari cyo gituma rero twitwahakanye yuko sever ibandanya ibesha amakungu ibesha n'abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahambwe abarundi bishwe mu 1972 ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cyose cerekana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Ibyo rero twebwe tukaca tubidoma ku rutoki tukabinegura twivuye inyuma kubera aho kunywanisha abarundi nk'uko bivugwa bizimiza ukuri.
Mu mpera z'ukwezi guheze Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ibyo baranguye mu mwaka uheze w'2019.
Umugwi sever umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri cy'abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'abantu amajana atanu na batanu bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Icyo gitegeri dushikirije n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara, ikomine, umutumba canke ikaritiye. Ibyo bitigiri bikaba byavuye mu by'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa. Hariho rero n'abandi benshi batararonka karyo ko gushikiriza ibyabo.
Abagize ase Genocide Canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi 1993 babona ko uwo mugwi sévère ufise intumbero za politike cane cane muri iyi minsi yegereje amatora. Bibaza igituma atabinogo vyahambwemwo abatutsi biraboneka.
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2022 yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese yarahira uwamugabiye. Je tumi cyambere dusaba nuko iyo CV ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko agiye wigenga.
Ndayicariye arongoye uwo mugwi Severi wewe siko abibona
mu mezi ari imbere. Severi zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri, ukuri kubohora, ukuri kuremurura baremerewe, ukuri kufasha abarundi kubana bubahana, ukuri kudafatira mu kivunga.
Si ase Genocide gusa rivuze ko ibikorwa bya Severi birimo amahinyo kuko n'abatavuga rumwe na leta canke amashami yigenga co kimwe n'umugwi wa ONU ujejwe agateka kazi na muntu bari bamaze kubivuga. Ndayiceriye arongo yo mugwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 avuga ko abawagiriza guhengama arabashaka kuwambika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise ku Burundi kamenyekana. Abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ari nayo ntego yo mugwi Severi washyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2014 uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008. Yamara abatawemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoworohera. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakeneye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi. Leta ya Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR kuruno wa kane batahukanye impunzi z'Abarundi barenga 400 bahungiye mu kambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ibindi kuri inkuru turabaza mugenzi wacu James Jovin ari muri Tanzania.
Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 119 igize impunzi 350 ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya Nduta. Mu nkambi ya Mutenderi hatahutse imiryango 26 igize abantu 60. Nyarugusu naho havuyeyo imiryango 8 igize abantu 17. Bitegekanywa yuko zishikira Makamba na Ruyigi. Ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura.
Nukuvuga icyo kintu akiriye neza gose neza cyane bive n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko avyumvisemo kandi icyo cyo guhunguka ku bushake ni ikintu kiza gose bashobora gukora nako twagishima gose twacakiriye neza cyane.
Ubwo turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse.
Usiye mu gihugu cy'amavukiro ugende wumva kwisa
baremeza yuko bagiye kubanza ubuzima bushyashya kubera bari bamaze ikiringo cy'imyaka myinshi barahunze.
Kwirinda byiteguriye neza ndetse nubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteza igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe.
Ngira ngo menye ukuntu imibereho yaho ikuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukomeye kwisuganya. Ndamenya ko umuntu sangwe ari nyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kwirikana uyu muntu kubijyanye n'ikintu cyose kiba gicanye ngo yasabwe kwiruka uko bwo mufasha asaba ko twofashanya tugafatana mu nda tukabagerageza kugira ngo kutwitaho nako tukabitaho bwe twese turaba umugabo umwe ka tugafashanya mu buryo ibintu ko ako dusanze bakatwakira neza nako tukabakurikirana mu buryo twegwe kumara tatatu twifashije twitaye
abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko bo twitegurira ndetse nakanyamuneza ndetse tuzushima kubona dusiye kubonana twese dukomeye
impungenge zirara kuko ahantu maze igihe utahari ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi ugira umenye ati ibintu bimeze uku porogaramu ntibuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwokora gutya nawe icyo ubandanya ni iki bivanye n'ibyo usanzwe bagezeho
mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe
ingorane gusa nuko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura niyo ngorane tubona
kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka w'2017 uru mwaka harataye impunzi irenga gato 10,000 ku bushake bwazo mu bitigiri bitangwa na ACR abasigaye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi barenga gato 180,000 gushika mu mwaka w'2021 bitegekanywa yuko hazoba hamaze gutahuka barenga gato 72,000 abarenga gato 30,000 nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabibarutse ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ya Amerika
hambavu rero yabo barundi bavuga ko ariko batahuka ku bushake bwabo harabandi bemeza ko amakenga yo kuzohava batahuka ku nguvu ari yose ni mu gihe leta ya Tanzania iherutse kongera gutangaza ko yifuza ko impunzi zose ziri ku butaka bw'ico gihugu zibaviraho abarenga 1,000 bahungiye muri ico gihugu mu mpera z'umwaka wa 2019 bimubuhungiro bafise kuno kwezi kwa kabiri gusa bakaba bakinjuye bitabaye uko bagatabwa mu mvuto ishami mpuzamakungu gita uburenganzira bwa mwa muntu ku isi Human Rights Watch ribitera ivyatsi nkuko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Eloje Wirikaneza
Ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushikanganje bw'intwaro hagati y'imigenderanire ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwi zibiziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi nkuko vyanditswe n'ibinyamakuru abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu vyifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano nituza vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu Umwaya wa yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka iruhande y'ubutumwa hari kimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha kubijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 uyu mwaka uheze barankiwe kwakirwa mbere mukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu ikambi ya Nduta barunda yavuze ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ko bahawe ikiringo kitarenga ukwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi Remedius Pesa Mbiri
bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira icyo gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasizi wabo kubera harimo abana benshi tutoca tumirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi bajeje umukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe Ariki shirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch gita hagateka akazina muntu yemeza ko amatohoza ryakoze umwaka hatoza ishobora kugira ibibazo Louis Major Serukira muri Afrika yo hagati yabibwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye
En novembre Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu en Tanzanie particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele 13 entre
uko atumira rimwe umwaka uheze Human Rights Watch yavuganya n'impunzi 20 zahoze mu ikambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi 13 muri bo bahungiye mu Buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku ngumu 8 no kwa gatandatu 2019 bavuze ko imbonera kure zabasa amahera n'ibintu bahawe na ACE 12 nabo bavuze ko batuye guhungira mu Buganda kubera umutekano muke mu Burundi ngenge ntacyo zibwiye Pesa Mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze abagizi ba nabi.
Hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji na wakimbizi. Haitakuwepo. Na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile
hati. Tuzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi tuzongera. Niyo mpamvu abakuru ba makambi bahabitegeko kwa tambasha nimwe bo baha. Igikurikira sikindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazamanye n'imiryango yabo mugabo usanga afite abana batandatu indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura. Zero gacaje mu ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi niho muca mubona itero ku mayira aje kurondera icyo agaburira abana. Niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujyana mu rukiko. Ingingo ni ukuriha dabu cyangwa afungwe. Ubugwaneza bwacu uraba icyo bwatuzariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo ni byiza namba. Dutegerezwa guhagarara rugabo. Ibyo bibazo bavuga ko bafite ntubanza kwinjira mu ikambi hanyuma ngusaba ubuhungiro. Oya, abo barenze amategeko bafatwa nk'abayeho mugabo wa muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cyemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraje mu buryo mu Burundi ku buryo yakangurira impunzi gutahuka. Kiretse ababishakiye, Tanzania yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe cyangwa ngo yirukanwe isubizwe mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, leta ya Tanzania yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cyazo. Amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agirisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha. Impunzi z'abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nk'uko ibitigiri vy'amashirahamwe afashe impunzi na ASR vyerekana. Izerekeyo ni ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimo abarundi ariyo Mutendari na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe mpuzamakungu amwamwe yitaye impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu Burundi. Eroje urika neza, Ijwi rya Amerika.
Genzo wacu Venuste Nshimiyimana nawe mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza atubwira ivyaranze ino tariki mateka ya kahise.
Mu mwaka w'1822 nibwo abirabura 86 baturutse muri Amerika bageze Cape Montserrado ahitwaga icyo gihe Green Coast muri Liberia y'uno munsi. Mu myaka ya mbere bahuye n'ingorane nyinshi, barwaye malaria kubera ibishanga byari mu bibaya, bagabweho ibitero n'abasangwa butaka batari babishimiye, mu gihe abo bimukira baharaniraga ko ubucakara bucika kandi bashaka kubagira abakristu. Nubwo bwose bahuye n'ibyo bibazo, abo bimukira babirabura bifuzaga kwerekana ko bashobora guhanga bagateza imbere kandi bakayobora igihugu cyabo. Bakomeje kuza ari benshi maze mu mwaka w'1824 aho bari batuye bahaha izina rya Monrovia, bahitiriye perezida wa Amerika James Monroe naho igihugu cyitwa Liberia. Liberia niyo yabaye igihugu cya mbere cyabonye ubwigenge muri Afurika ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1847.
Venuste Nshimiyimana, urakoze kutwibutsa ivyaranze ino tariki mu mateka ya kahise kw'isi. Ejo tuzongera nkaho twahereye uzotubwira ibizoba bigezwehe ku tariki y'ejo. Mwakoze nshuti bakunzi, mwari muteze amatwi kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nagize umunezero wo kukibashikiriza. Yakoze Macbilia Biro yegeranije amajwi yacu n'ibiganiro bitandukanye hamwe na Ingenieur Joe bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Twempi ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda ku Ijwi Amerika. Tubikebanure tubifuriza kururanirwa mu byo murimo byose, mubigiremwo Imana n'imigisha. Tuzosubira ejo nkaho twahereye, ariko singende ntabatumiye mu biganiro bindi biri imbere. Muri byo harimo muri isanga ni gece isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda, gece isaha 12 tubatumiriye amakuru azo bagezweho mu karere k'ibiyaga bigari, gece isaha 1:30 amakuru agezweho ku isi. Ariko na cane cane turaza kwibanda kuri Afrika. Diane na hazo niwe mwumva mu Ijwi, tuzongerejo rero mururanikwe.